Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com, naho ku rubuga rwa Facebook ni kuri www.radioyacu. Mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi, niyedirwe mbasuza kandi mbahikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
oya nitangisha kandi baramukije nabifuriza ikaze mu biganiro byacu byo kuri nosa.
Yo gambere twashaka tuvuge yuko iyo raporo twayibonye, ariko hanini yuri kurayisoma yose ni raporo ishaka kwerekana yuko ibyo kwemeza ibyizwa shingiro rihinyanyuye ko byo bariko birakorwa ku ngufu ari byo na gatoya, kuko urabye abanyagihugu bita bakuza gusigurirwa ibyizwa shingiro rihinyanyuye bari benshi kandi babasanga banezerewe.
Uyo ni Martin Ivyabandi, umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu mu Burundi, avuga kuri raporo y'ishirahamwe Human Rights Watch ku mabi ariko arakogwa muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi cyimirije itora rya referendum.
Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa ahangayikishijwe n'uko Uburayi bushobora kwisanga mu ntambara z'urudaca hagati y'ibihugu byubakiye kuri demokarasi n'ibindi bitangiye kugaragaza imitegekere y'igitugu.
Muri Afrika naho ibiro vya ONU bijejwe impunzi kw'isi HCR bitangaza ko umutekano muke hagati muri Mali uri kutuma impunzi zihunga muri Burkina Faso ziyongera.
Polisi mu gihugu cya Nigeria yakoresheje ibyuka biryana amaso gutatanya ibihumbi by'abayisilamu b'abashiti bari mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa ry'umwe mu bayobozi babo mu mujyi wa Abuja.
Inkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu.
Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Polisi muri Nigeria yakoresheje ibyuka biryana mu maso gutatanya ibihumbi by'abayisilamu b'abashiti bari mu myigaragambyo yo kwamagana ifungwa ry'umwe mu bayobozi babo mu mujyi wa Abuja. Abigaragambya barasabire kurwa rya Ibrahim Zakzaki uyobora umuryango wa kiislamu witwa Islamic Movement of Nigeria cyangwa IMN, ufunzwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Kwibasira abagize umuryango IMN benshi babibona nko guhohotera uburenganzira bwa muntu muri icyo gihugu. Urukiko ruherutse gutegeka ko Zakzaki afungurwa kuko nta byaha yigeze ashinjwa. Harabavuga ko kwibasira uyu muryango bishobora kuzaviramo abayoboke bawo guhinduka intagondwa nk'uko byabaye ku mutwe wa Boko Haram ugizwe ahanini n'abayisilamu b'abasuni.
Tukiri muri Afrika y'Uburengero, ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi HCR bitangaza ko umutekano muke hagati mu gihugu cya Mali umaze gutuma abantu bashika ku bihumbi bitatu bahungira baja muri Burkina Faso muri zindwi ziheze. Ivyo biro vya ONU biragabisha kubwo bwicanyi hagati mu ntara butera bwiyongera hagati yaba y'ibigwati by'abadogon n'abapuel mu karere ka Koro hagati mu gihugu. Kuva mu kwezi kwa kabiri HCR ivuga ko abantu batari bake bishwe, ibintu n'amazu birasenyagurika aho ibitero hagati y'iyo migwi byagiye biriyongera. Umuvugizi wa HCR William Spindler avuga ko ibiro byabo bifise amakenga ku gitigiri cy'abahunga kigiye kubandanya ciyongera mu gihe abantu babandanya gutinya intagondwa ziri muri ako karere hamwe n'ubwicanyi butera bwiyongera. Imbere y'ico gitigiri cy'impunzi cinjiye muri Burkina Faso, ico gihugu cyari gisanzwe cyarakiriye impunzi z'abanyemari bashika ku bihumbi 24 kuva ubwicanyi butanguye mu mwaka w'ibihumbi 2012. HCR ivuga ko ukwiyongera kw'impunzi muri Burkina Faso biriko biraremera iryo shirahamwe mu buryo zifise bwo gufasha impunzi. Spindler havuga ko imfungurwa ziriko zirakeha kandi ko amavuriro asigaye yararengewe.
Mukomeze gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Perezida Emmanuel Macron ubu Faransa ahangayikishijwe nuko uburayi bushobora kwisanga mu ntambara z'urudaca hagati y'ibihugu byubakiye kuri demokarasi n'ibindi bitangiye kugaragaza imitegekere y'igitugu. Mu ijambo yavugiye mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu by'uburayi mu mujyi wa Strasbourg, Perezida Macron yahamagariye ibihugu 28 bigize uwo muryango guhagurukira kurwanya politiki ishingiye ku butegetsi bw'ubuhezanguni bugendera ku bya kera. Abivuze nyuma yuko abashyigikiye iyo myumvire baherutse gutsinda amatora mu bihugu bitandukanye birimo Pologne, Hungaria no mu Butaliyani. Makuru w'imyaka 40 yatsinze Marine Le Pen, nawe ushyigikiye amatwara ya kera mu matora yabaye umwaka ushize mu Bufaransa. Macron yavuze ko yifuza kubarizwa mu burayi bukomeye bushyize hamwe kandi bushyira imbere ubusugire bw'uwo muryango. Yahamagariye ibihugu bigize uwo muryango kubaka ubumwe bugamije gutezanya imbere, bwakira impunzi n'abimukira bakeneye aho bikinga kandi bukomeye mu bijyanye n'ibya gisirikare.
Kandi naho abagwanyi b'abahuzi bo muri Yemen bashigikiwe na leta ya Iran, bakaba kandi bashigikiwe n'abagwanyi ba Hezbollah bo muri Liban, barahiye ko bagiye kongereza ibitero bya mamisire n'amarokete ku gihugu kibanyi cya Arabie Saoudite. Arabie Saoudite niyo iyoboye abasirikare b'ibihugu by'Abarabu biriko biragerageza komora abo bahuzi babakura ku mugwa mukuru wa Yemen Sana. Mu ntango z'ukwezi abo barobere b'abahuzi bagiye bararirimba indirimbo zo kunegura leta zunze ubumwe za Amerika na Israel mu gihe bariko baratera ivyo bisasu mu gihugu cya Arabie Saoudite. Umuso wa Mungu aho habera ihuriro rukokoma ry'ibihugu by'Abarabu rigira 29 Idaran, umwami wa Arabie Saoudite Salman yagirije Iran kuba ariyo irikiraha abahuzi amamisire. Yise abahuzi abagwanyi b'iterabwoba bashigikiwe na Iran. Yasavye ONU kwiyamiriza ibitero by'amamisire 109 vyatewe n'abahuzi muri Arabie Saoudite, harimo n'ivyarungitswe imaka.
Ingabo zigera kuri 900 nizo zoherejwe ku mipaka ihuza leta zunze ubumwe za Amerika n'igihugu cya Mexico. Izo ngabo zoherejwe ku mabwiriza ya Perezida Donald Trump kujya gufasha ingabo zisanzwe zirinda imbibi z'igihugu guhangana n'ikibazo cy'abimukira binjira muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Izo ngabo zigizwe hanini n'abasirikare ba za leta zitandukanye zirimo ya Texas, Arizona na New Mexico. Ariko icyo cyemezo cya Perezida Trump siko leta zose zemeye kugishyira mu bikorwa. Guverineri wa leta ya California Jill Brown yavuze ko atazemera ingabo z'iyo leta kwitabira ibyo bikorwa. Icyo cyemezo cya Perezida Trump yagifashe nyuma yuko inteko ishinga amategeko yanze kumuha amafaranga yasabaga yose yo kubaka urukuta hagati ya Mexico na leta zunze ubumwe za Amerika. Mu rwandiko yandikiye Minisiteri y'umutekano mu gihugu hagati, Perezida Trump yavuze ko izo ngabo zizafasha mu guhagarika ibiyobyabwenge abanyarugomo n'abimukira kwinjira mu gihugu rwihisha. Biteganyijwe ko izo ngabo zigera ku 400 arizo zizoherezwa muri ubwo butumwa.
Natishwe cya Amerika isamera ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mubandanye kumviriza amakuru yo kuri no saha avugwa mu kirundi no mu Kinyarwanda. Buno wa mwanya wa makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Kuri no munsi wa kabiri, Human Rights Watch yasohoye raporo ivuga ko hari amabi ariko arakogwa muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi cimirije itora rya referendum. Ibindi kuri raporo umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru arabidushikiriza.
Ishami ryigenga rihanira agateka kazina muntu rikorera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko abantu 19 bakubaguwe kuva itariki 12 z'ukwezi kw'12 guheze. Human Rights Watch rivuga ko ivyo vyose bikogwa mu ntumbero yo guhatira abarundi gutora ego mu matora y'ibwirizwa shingiro ritegekanijwe itariki 17 z'ukwezi kuza kwa gatanu. Iryo shiramwe rivuga ko inzego za leta n'ugwaruka gwegamiye umugambi uri ku butegetsi imbonera kure bagirizwa gukoresha ingufu no guhutaza abantu ngo bariko baraca mu nzira zose kugira ngo amatora azobe kandi benshi bazotore ego kugira ngo umukuru w'igihugu asubire kwitoza. Abo baharanira agateka kazi na muntu mu cegeranyo cabo baravuga nk'umuntu yakubiswe gushikaho yitaba Imana n'ubundi yishwe. Ubutwari gisata ca Afrika yo hagati muri iryo shirahamwe Ida Sawyer avuga ati nankeka ko amatora yimirije hazabonekamo amabi menshi no guhotera uburenganzira bwa muntu. Abategetsi batari bake hamwe n'imbonera kure barahutaza abantu kandi higanjemo no kudahana ibyaha kugira ngo bikunde umukuru w'igihugu azogume ku butegetsi. Leta y'u Burundi ntaco iravuga kuri ivyo vyagirije vya Human Rights Watch yamara kuva muri kayitse leta ya mayiyamiriza ivyegeranyo bikogwa n'iryo shirahamwe ikavuga ko ari ububeshi buvugwa n'abahunze mu matora y'ibwirizwa shingiro ryimirije. Abarundi bahamagarirwa gutora kwemeza canke guhakana integuro iryo shirahamwe ribona ko izotuma umukuru w'igihugu ahari asubira kwitoza yindi myaka 14. Indiana za politike ziri mu Burundi zadutse mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho hatangura imyiyerekano yo kwiyamiriza ukwitoza ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Havuye hajamwo n'ubwicanyi bwahitanye abantu bagera ku 200,000 nk'uko ONU ibivuga. Abarenga 400,000 nabo barahunga igihugu. Ku mwaka uheze sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaratanguje amatohoza kuri ubwo bwicanyi niho nyango ry'agateka kazi na muntu.
Urakoze cyane Pierre Clavan iyo nkuru. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ya raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch ivuga ko hari amabi ariko arakogwa muri iki gihe mu gihugu cy'u Burundi cyimirije itora rya referendum. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umushingantahe Martin Nivyabandi n'umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi, amubaza ingene u Burundi bwakiriye iyo raporo ya Human Rights Watch.
Ubwa mbere twashaka tuvuge yuko iyo raporo twayibonye, ariko hanini iyo uri kurayisoma yose ni raporo ishaka kwerekana yuko ibyo kwemeza ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ko byo bariko birakorwa ku ngufu arijo na gatoya, kuko buravye abanyagihugu bita bakuza gusigurwa ibwirizwa shingiro rihinyanyuye bari benshi kandi babasanga banezerewe. Nta muntu yovuga yuko yafashwe ku ngufu kugira aze haba mu manama canke agende gusigurirwa. Abandi nabo abiyandikishije bose ntibategerezwa, bose ntiba abiyandikishije bose saba bari mu butegetsi kugira bazosigure ibwirizwa shingiro rihinyanyuye.
Mu Kirundi bavuga ngo nta mwotsi uboneka inzu itari kwirasha. Hari abantu bamaze gufatwa boba bamaze guhanwa mu bantu badomwa ko urutoki.
Ariko by'ukuri Frederic Gundikije usomye ya raporo ukayiraba neza, ni za raporo zikogwa igihe cyose ihimirije ibiringo bikomeye bya politiki mu gihugu. Ni raporo rero itandukanye n'izindi zagiye ziratangwa, aho usanga bavuga abajejwe umutekano, ugasanga havugwa abasanzwe bajejwe babamwe bari mu rwagwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi imbonera kure. By'ukuri raporo dufite twebwe usanga ata bintu haniniya yari bya politiki, byaba byakozwe usanga n'ibyaha bisanzwe ugakuba bihuriranye n'igihe turimo bagaca bashaka kubigira ibya politiki. Haniniya nicyo twovuga umuntu abahanu abahanwa ku byaha baba bakoze, yaba ujejwe umutekano, yaba uwo bari mu mugwaruka urunaruriya, ntaho yabihuriye igihe cya politiki. Nta gihugu kitakogwa mu ibyaha mugabane nacyo bayifatanya n'ibijyanye na politiki. Turazima raporo twe dufise ko turakora raporo nk'uko ameza aheze turakora raporo aje tu nta hamini ya tu nta sano tubona bifitaniye byabyo byakozwe n'uri
muri ko mutubwira ko mwebwe ibirego byose biriko yashikizwa atana kimwe cyo kuri cyo bakirimo.
Oya, si kuvuga yuko abantu babiri bagwanye mu gacimbiri kanaka, kuko uvuga yuko umwe badasangiye imigambwe ko bica biba ibibazo bijanye n'iby'amatora, yuko uyu adashaka yuko ibwirizwa shingiro ryemegwa canke akanwa. Ibyo onizo twanse yuko abantu misi yose bama bafata ibyihungabana byacyo akazi na muntu atabishira mu bya politiki. Nabo mwabonye muri rya raporo aho berekana foto ya wa muntu w'umucankuzo, ahantu umuntu ya abapolisi bakoze igikorwa cyabo bamutwaye kuza kumubaza, kubazwa mu gihugu n'umushikiranganji n'uwo ari we wese ashobora kubazwa igihe hari hicyo bikeka yuko yoba ariko aronona. Ni referendumu yateguwe n'igihugu bivuye mu biganiro byagiye biratunganya mu gihugu, kandi igihe babona yuko ugiye kurwanya umugambi barakubaza gusa mugabo ata kindi kintu kireze. Twe twaravuze ati nibaduhereze uturorero batubwire abo bantu ubushyiranganji bwacu tubitohoze, hanyuma ibyabo tubikurikirane. Mugabo hakintu kinini ya twe twabonye ko twashobora duserukira haba mu ntara haba no mu makomini none abantu badaba badashaka kwegera inzego barabantu
egome iyo shirahamwe Human Rights Watch rivuga kandi ko vyigaragaza ko amatora kamarampaka atekanijwe kwigenekezo rya 17 gikwezi kwa 5 adashobora kuba mu buryo bugaragara kuko hariho ibikorwa byo gutoteza abantu batashyigikiye aho muvuga ko
erega naho tuvuga neza yuko bugenda baratwira ko byishutaga muri iyo raporo byishutaga bivuga muri rusangi basari kwa kubwira ngo mu ntara ya Muyinga basari kwa kubwira ngo mu ntara ya Kayanza ariko byukuri waza kura ikintu cyari cyakozwe ugasanga ni icyaha rusange cyacaha gisanzwe yaho umupolisi yagiye gukora akazi kiwe muga kuba yabihuriranye n'ibihe bidasanzwe bya politiki bashaka kugira ibihe bya politiki urabona ko ari umugambi ziriya raporo ko yateguwe by'ukuri kugira yerekane yuko mu Burundi amatoro ya kamarampaka ari n'ibyo shingiro rihinyanyuye atazogenda neza ariko uri kuratembera mu gihugu jewe iyi minsi nose ndayimaze mu ntara ya Ruyigi narahatembereye ndahazunguka urabona neza yuko abenegihugu biteguriye kugenda mu matora ya kamarampaka atagahato kagiye mu bintu dushaka ari yuko abanyamahanga babibereye batakurikiye ibiri mu Burundi nibaze baragira amaraporo atuma ibintu bifatwa uko bitari.
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe ivyerekeye agateka kazi na muntu murakoze cyane gose ku kajya mwahaye radio ijwi rya Amerika.
Murakoze kuba mwatwakuye Frederic Nkundikije.
Urakoze nawe Frederic Nkundikije kubw'icyo kiganiro. Ishyirahamwe Parisem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ibitekerezo kugira ngo bagere ku iterambere rirambye ryemeza ko ritewe impungenge n'igikorwa cy'ibarura ry'amashyirahamwe kigiye gukorwa. Faustin Ndikumana uyobora Parisem avuga ko ibisabwa n'ibibazo biteye amakenga ku ruhande rwa leta bo bavuga ko ari igikorwa cyo kumenya amashyirahamwe agikora. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zeman.
Faustin Ndikumana rongoye Parseme avuga ko amakenga ya mbere iyo shyirahamwe rifise kuri icyo gikorwa ari kuba ayo mashyirahamwe atateguwe ngo amenye ingene icyo gikorwa gitunganije. Uyarongoye Parseme anegura nuko atakiranga minsi kiriho cy'icyo gikorwa kandi gikorerwa mu ntara zose z'igihugu, akemeza ko ivyo amashyirahamwe abazwa biba bikwiye gutegurwa.
Ukaraba questionnaire kandi bw'ibintu bakubaza uhashitse batakubwiye ukubaza ati rega inama magize mu 2013 havugiwe mu iki mbega mahera mwaronse mu 2012 yaje itariki zingahe projeto finansima mwaronse ryari yakoze iki amaresulta mwara yashitse ko ibintu bisaba nyine kwinyira indani mu rutonde rw'ibintu kuza bimara nk'amazahari atatu mugabe ibyo icyo gipapuro wuzuza ukagitoraho nyine naho nyine wabyibwiye kwa wahantu ibyo bintu bizohabira kandi bagashobagenda bavuga mubyo bagiye ahanahanwa ngo mushyirahamwe kazojana hamwe ngo bazafata ko ritabaho.
Ishyirahamwe Parseme rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira bashikire iterambere rirama, risaba ko amashyirahamwe yobanza kugishwa inama akamenya icabazwa na ryari iryo barura ritegekanijwe mu ntara zose z'igihugu.
Twe twivugira yuko ubushikiranganji kugira ngo inyamashyirahamwe yigenga hari ntawe ubyanze n'uburenganzira kandi n'ibintu byumvikana mugabo igihe atari kukubaza agreement gusa akubaza n'ibindi nkunga boheza bagirishe inama tuzagusaba yuko ibyo bintu bugirisha inama bakatubwira ati hagira hatangura iki gikorwa kiniki niki kizobera mu ntara muragenda muraba amakarandiri bazobazibazibi n'ibi muragenda mwitegure hanyuma mugende mu byishuri muzane ibisabwa mubone ko mubifise ubutumire butangwe.
Umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu akongera akavugira ubwo bushikiranganji yemeza ko icyo gikorwa gifise intumbero yo kugenzura amashyirahamwe ariko arakora mu Burundi. Teranzi na Hiraje avuga ko ibisabwa atari amananiza.
Murakubariye ati tubashaje ubwabe iteko shingiranganji yemera kugeshaha muri hari ubu n'umuzigo ni mu ntumbero yo kugenzura muri imwe dufise mu mashini ko bisa n'ayo mashyirahamwe tumenya ariko nayo atariho. Niba asanga hari wagiye kubesha kubura amatara ariko yemewe atemewe ahamya amategeko. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri bamubwiye bati muzanane sitati yaryo turimo kuyerekana gusa turabe ko ni ifise imeze neza ugaca isubiza inyuma. Ibyo ishami tarifise ikindi gisabwa babwira bati mutwereke uburyo mwarose iyo bwavuye nibwo mwabukoresheje kuko biri mu nshingano z'ubwo buyobozi bukuru no kubiraba nta kibazo. Urusasuma navuga turabe turi kuri amashyirahamwe yemerewe ariko kivi ndura bado sana atware ne yamashira mu gasanga ntakibaho turibona ko dufite arenga 1000 bibaza kwatangara tora ndaye sinzi ko yashikije amajana 2500.
mugihe icyo gikorwa kiza cyarakozwe mu ntara ya Ngozi ku magenekezo ya 11 na 12 kwezi kwa kane. Parseme risaba ko cyosubirwamwo kuko hari amashyirahamwe atabimenye na yari yitabye icyo gikorwa ariko avahatishwe ivyo yabajijwe kuko vyasaba gutegurwa. Mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bo basaba abarongo ya mashyirahamwe kuraba ikete bandikiwe n'umuyobozi mukuru ajeje w'amashyirahamwe kubijanye n'icyo gikorwa kugira bamenye ivyo basabwa bazo kwitaba amasango bamenyeshejwe bavyibangikanije mu ntumbero yo kubahiriza itegeko rijaje rigenga amashyirahamwe yigenga mu gihugu cyo Burundi. Ibujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukire mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyatangije uburyo bushya bw'ikoranabuhanga buzajya bukoreshwa n'abacuruzi mu gutanga inyemezabwishyu. Icyo kigo kivuga ko mu minsi iri imbere buri mucuruzi wese azajya atanga inyemezabuguzi yifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Abayobozi b'iki kigo bavuga ko nta mucuruzi iki cyemezo kitareba. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi.
Uburyo bwatangiye kuri wa mbere tariki ya 16 buje busimbura ubwo ari busanzwe bwiswe IBM bwari bumaze imyaka 5. Ubu buryo bwafashaga umuguzi guhabwa inyemezabuguzi hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ubuyobozi bwa Rwanda Revenue bukemeza ko IBM ishyigiye gukoreshwa mu Rwanda izazana ibisubizo. Uyu ni komiseri wungirije wa Rwanda Revenue Rugana Intwari Pascal.
IBM ya mbere usanga umuntu afite utwapareye twinshi ufate nk'umurebe nk'amaduka manini zireba za Simba za Nakumati. Usanga umuntu afite utumashini tunyanyeye twinshi cyane, buri kamashini buriya gatanga amakuru kwako. Ariko noneho IBM ya version 2 nk'uko twavuze ni software ushobora gushyira ku mashini nyinshi bitewe n'aho ucururiza. Iki mashini imwe ikoze indi irakibona ku buryo noneho nyiri business aba afite aho kontrolera amakuru yose rimwe. Ariko natwe bigadufasha kubera ko tuba tubona amakuru y'umuntu umwe tutabonye mu tutunyanyagiye. Ni uburyo kuri twebwe butuma tubona amakuru ku gihe, tubona amakuru yose, noneho no gukora za audit bikatworohera ku buryo buri automatique.
Uburyo bwa kabiri bugiye gutangizwa mu minsi ya vuba si imashini isanzwe, ahubwo ni programu software izajya ishyirwa muri mudasobwa y'umucuruzi akabasha kwandikamo ibyo yacuruje. Aya makuru agahita agera muri Rwanda Revenue. Iki kigo cyemeza ko iri koranabuhanga rishya rizabafasha kwirinda abanyereza imisoro ya Leta.
Kuko kugeza uyu munsi tureba abantu bacuruza hari abantu benshi tutamenya turnover zabo. Kuri ya turnover kidufasha nuko ituma tuzamura umucuruzi mu ntera runaka bitewe na turnover cyangwa se n'igicuruzo cye tubona uko acuruza. Hari rero abacuruzi benshi ubona bagumye kugira abacuruzi bato kugira ngo ntibasore bakoresheje ubucuruzi bwabo, bigatuma rero tutamenya amakuru mu by'ukuri y'ubucuruzi bwabo.
Iyi gahunda izajya ikoreshwa n'abacuruzi biyandikishije ku musoro ku nyungu TVA. Abacuruzi batangiye kwiga iyi gahunda bemeza ko isaba umuntu kuba yararangije amashuri asanzwe afite ubumenyi bwihariye.
Ikibazo ahubwo ubumenyi bwo kubikoresha noneho nicyo mbona nyine gisaba ko bahugura abantu.
Urabona birasaba ubumenyi buhagije kuri computer, kandi ushobora kuba ukora business ariko yenda utazi computer. Biri no mu ndimi zose z'amahanga, birashoboka rero gushobora kuba wacuruza ariko ubwo bumenyi bwo gukoresha indimi z'amahanga utabuzi. Niyo mpamvu rero mbona ari ibintu bitoroshye. Kimwe cyo ibi birasaba printer, ubu birasaba computer. Rero urumva ko ni ibikoresho bya biro mu gihe iriya IBM wayikoreshaga bitagusabye ibintu bya biro.
Iki kigo kirateganya ko mu minsi ya vuba buri mucuruzi wese kugeza n'ucuruza ka butike mu giturage agomba kwiyandikisha mu buryo bw'ikoranabuhanga naho agatanga inyemeza bwishyu.
Umuntu wese ukora operasiyo y'ubucuruzi agomba gukora fakture ikoze mu buryo buri elektronike. Biravuga ngo mu bihe biri imbere kuko biri mu itegeko nyirango riri hafi kujya mu nteko, nta muntu uzabucuruza aba wemewe gucuruza adatanga fakturi ikoze mu buryo bw'elektroniki. Rero ni uburyo bwa invoicing system bugiye kujyaho, aho buri muntu azaba ari mu by'ukuri ategetswe kugira ngo fakturi yemerwe igomba kuba yarasohowe muri ubwo buryo bwa invoicing system tuzashyiraho. Itegeko nirimara gusohoka byo bizaba ari itegeko, nta buzabica ku ruhande, ahubwo azaba ari ikibazo cya enforcement. Twumva rero ari uburyo twise bwa electronic invoicing system bugiye kujyaho, kandi buzaba butegetswe umuntu wese ucuruza yaba ari muri boutique, muri quartier, aho ariho hose n'abagomba kujya muri ubwo buryo bwa invoicing.
Abacuruzi baciriritse bavuga n'Ijwi rya Amerika bavuga ko ibi bitazabashobokera kuri bo ngo ibyo basabwa ntibyakunda bitewe n'ubwoko bw'ibicuruzwa byabo.
Nanjye ukereka we nacuruza nk'ibintu biri hejuru, ariko ibintu by'imineke utuntu kwa makeya ntabwo nagira, ntabwo nabijyamo. Akareba inzu acururizamo yareba n'imisoro bamutagisa akabona atazabona azabivamo akabifareka akabyihorera ni benshi nzipe akareba muri butike ye akabona nta bintu birimo hari igihe umuntu acuruza kugira ngo wenda abone imibereho abone uko avuga ngo wenda ndacuruza uto ndunguka hutu tubigishoro wenda ibindi ndi ibiri iby'inyungu nibyo ngomba kurya ubwo rero uko nibamubarira ndumva pe atazagera ntago yasabivamo
Rwanda Revenue yatangaje ko bari guhabwa iyo programu bari guhugurwa uko bazajya bayikoresha Rwanda Revenue ivuga ko nibura kugira ngo iyi programu ikorwe byatwaye 200,000 by'amadolari ni ukuvuga asaga miliyoni 170 amafaranga y'u Rwanda Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Mu makuru y'imikino irushanwa rya Sekafa ku batarengeje imyaka 17 yakomeje mu gihugu cy'u Burundi byinshi kuri ayo marushanwa reka twumve umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ku kibuga cyitiwe urukundo cyabuye muri komine mwumba y'intara ya Ngozi umugwi intama mu rugamba w'u Burundi wakiriye umugwi wa Somalia umugwi wa Somalia winjiranye mu kibuga amanota 3 mu gihe intamba z'u Burundi zinjiranye ubusa Somalia yaronse ayo manota kubera Ethiopia baheruka guhura kuri uyu w'Imana yari yakinishije abakinnyi 3 barenza imyaka isabwa naho Ethiopia yari yatsinze amanota yaciye ahabwa Somalia mu rukino rwo kuri uno wa kabiri umugwi w'u Burundi nakutagize mu gusatira kugira uronke ibitsindo urukino rwagiye kurangira u Burundi butaronse intsinzi umumenyereza na Kizigenda w'umugwi bari basezeranije abakunzi b'intamba inyuma yo gutsindwa na Kenya ku munsi wa gatandatu imuyinga bati vivye umumenyereza w'umugwi w'u Burundi aravuga icyatumye badashyize isezerano
ndavyo urukino kuno rwagenze twashite mbere y'igori kenshi twabaye nk'abantu basatira cyane mugabo gusanga mbere y'igori dufite akantu kudatekana wasanga tunanigwa mu kazio meza tworonka kuja mu ngori usanga umuntu arihuze gutanga umupira atabishatse ugasoka kwaco bavantaje ku adversaire statistique y'umugwi wacu no munsi tuvuga ko yataka atari nziza ko n'uturatsinda kizimwe na kimwe mugabo novuga ni abatsinda ufise gutsinda baratsinda no kuriya baratsinda kuzisanga kenshi kuri match bikabananira
naho amahigwe yo kubandanya aguma yigaragaza ko ari make icyizere kiracyahari umumenyereza w'umugwi w'u Burundi
uravye aho tugeze no munsi nivyo itwe turi inyuma mu mugwi wacu ufise amata rimwe ndavye uko mu bigo biragenda amahigwe ni make cyane ko twurengana ngabo zisigaje urukino rumwe ntuzi ukuntu bizogenda bisaba ko kuri twebwe dukina urukino rusigaye turabe tuduharura ibindi turabe ukuntu bizogenda kuri jewe novuga ni icyizere kiriyo kuko mamamach n'izisa urukino rwose rufise ukuntu turutegura gusa nuko uno munsi byagenze nabi mugabo tufise amahigwe yo kureyo yo kuronka amanota ndavye urukino kurikira tuzorutegura mu minsi ibiri ndafite icyizere ko bizogenda neza
urukino rugira kabiri mu mutegeri wa mbere rwabereye igitega Kenya yahuye n'umugwi w'igihugu cya Ethiopia Ethiopia yari ikeneye gutsinda cyane kugira ibandanye kuko yinjiranye amanota ubusa mu kibuga Kenya yo yari ikeneye gutsinda kugira ironkere bitayigoye itike yo kubandanya gushika ubu muri uyu mutigiri Kenya na Somalia ziri imbere zikaba zinganya amanota 8 u Burundi na Ethiopia ziranganya inota rimwe rimwe iyo migwi yose itegerezwa kuzotsinda urukino rumwe rusigaye rwo gukura namwo kugira ironke amahigwe yo kubandanya mu mutegeri ugira kabiri inkino zizobandanya kuri uyu wa gatatu umugwi wa Sudani uzohura n'umugwi w'Uganda ku kibuga cy'Igitega umugwi wa Tanzania wo wohuye n'umugwi wa Zanzibar ariko ubwo rukino ntiruzoba imvo n'imvano umugwi wa Zanzibar warasezerewe muri iryo higanwa rya Sekafa inyuma yo gusanga abakinnyi barenga 10 barengeje imyaka 17 isabwa muri uyu mutegiri Sudan iza kwisonga n'amanota 3 imigwi y'Uganda na Tanzania ikaba inganya inota rimwe rimwe Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti mwari muduteza amatwi ni kuri ayo makuru y'imikino dusorejeho ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyo wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya 10 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza